intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa 21 Kigarama kigaruka kuri bimwe mu biri mu ijambo ry'umukuru w'igihugu ryo kwa 19 ku kwezi. Bivuga ku bijyanye n'umutekano w'igihugu, yemeza ko wo gushobora kubangamirwa n'u Rwanda. Kaze mwese muri kino kiganiro muri kumushikirizwa na Francine Kanyange.
Ndafise ijambo.
Jambo Evariste Ndayishimiye yaragirije u Rwanda n'ahataruvuze izina ko rutifuriza neza u Burundi rukanashigikira n'abasi babwo. Yongera agabisha ko hamwe u Burundi bwotegwa bwiteguriye urugamba. Ibyo yabishikije igitega igihe inzego zijejwe umutekano no kwivuna abasi bari baramutse bamwifuriza be n'umuryango wiwe umwaka mushasha w'ibihumbi 2026 ugiye gutangura.
Murazi ko dufise umubanyi mu buraruko bw'igihugu cyacu atatubaniye neza, akaba ubuho aguma duhigira aturitse urutoki ngo Burundi nibwo umwononera mu mugambi wo kwihagira igihugu kibanyi cya Kongo. Ni nawe n'ubu adahengeshanya gushyigikira abipfurizi n'abo Burundi, ariko abimenye ko igihugu sicana, igihugu sabana, Burundi n'igihugu kitavogerwa. Musabwa rero kuryamira amajanja muri kanure mufatanije n'abajejwe intwaro n'abene gihugu bose. Icyo tubemereye nuko natwe ugo rugamba tuguma tugwiteguriye mu buryo bwose. Ndabamenyesha ko n'abene gihugu bose bari kanuye uzohirahira agatera Burundi iyo ntambara azomenya ingene itanguye ntazomenya ingene izohera.
Ibyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abivuze mu gihe umuhari M23 urwanya leta ya Congo wafashe igisagara cya Uvira gihana urubibe n'igisagara cya Bujumbura wamenyesheje ko wakivuyemwo mu ntumbero yo gushyigikira ibiganiro biriko birahuza abego n'amatati muri icyo gihugu, naho leta ya Congo itemera ko uwo muhari wavuye muri icyo gisagara. Uburundi nabwo bugwana ku ruhande rwa leta ya Congo busigura ko buriko butuza imihari igwanya leta y'u Burundi. Iki kiganiro kibandaniriza kuvyo ugwaruka bagona. Kate ari mu Burundi ati uko igihugu cifashe mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, abakirongoye ntibari bakwiye kongeramo iyindi ngorane y'intambara butazi nuko buzotsinda.
Igari cya mbere abipfutse yarigeze kuyivuga abasirikare yarungitse mu gihugu kibanyi cya Congo bariko barwana n'abatoberi n'umuhari wa M23. Rugamba rushushe yarigeze kuvuga ko uyu munsi bafashe Uvira naho azoca agomora abagwanyi biwe bagaca mu Kirundo bagatera u Rwanda bagafata Kigali. Igihe Uvira imaze gufatwa amakuru ansumira barungitse ingabo nyinshi z'Abarundi, abasirikare benshi ku rubibe Burundi guhana n'u Rwanda. Kandi amatwi nyine ansumira n'u Rwanda ntigwicaye kuba rwararungitse abasirikare ku mupaka kukurumba bwaza bwaragabishijwe, u Rwanda rwaza rwaragabishijwe. Umukuru w'igihugu amaze kubisubiramwo aravuga ati dufise umubanyi mubi kandi tubana yatumwitegurira mu buryo bwose yego sicana. Nka jewe nayifashe nka dekarasiyo de la gere ntigutegura ko intambara iza yatanguye. Icyo nkibaza nti uraje ingorane igihugu cy'u Burundi kirimo gaca wumva ubundi ashaka kuzana izindi ntambara hirya no hino. Icyo nca nibaza yaharuye ingorane zihari yarabye ingufu afise kugira ibyo bibe kuko tugiye nko mu gisirikare igihugu gikomeye cyane n'ubutunzi gifite gacira ubutunzi bw'u Burundi aho bugeze igitoro kirabura kitabura rwose ibintu byankenerwa bikabura niyaza ko haboneka ibyokora mu ntambara aho ngaruka nkasaba umukuru w'igihugu niyumvire ijwi ryanje icyiza si ukukwega intambara ahubwo yakwiye kuraba aho igihugu ciwe kigeze agakorera ishoboka byose kugira ubuzima byigire haruguru ibyo by'intambara akabyihoza kuko siniyaza ko ari u Rwanda ruzomutera ruje gufata igihugu cy'u Burundi niyaza ko atayenterego bigiramo icyo gituma natwe nta yentere twagira mu gutera u Rwanda kiretse ko kumbure twaba tuyikoreshejwe n'ishavu kumbure kubera emupenitiro wavuga ko ishyigikiwe n'u Rwanda yatsinze ingabo z'u Burundi zigataha zimwe zashyiragiye izindi zigapfirayo ishavu naryo ryibigira ati ntibice iwawe bukeye ukicuza
Masudi ari mu Burundi yerekana ingene kubwiwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari wakokeza intambara aho nyanze ibwirizwa shingiro agaca ashaka kubishyiramo abarundi ngo bamuje inyuma
nicyo demokarasi y'ubwo imvuka ye ashyikiriza njye navuga nko urwaruka kandi mu Burundi ko ari nko kumanara ibyo navuga nk'isonga ibikurikira ko yarashe ingabo z'u Burundi abana b'u Burundi ababyeyi bagahekurwa atacyo abarundi bariko bayinjiza muri izi ntambara ziriko zitabera mu gihugu kibanyi cya Congo uko amategeko avuga ni uko inama nshingamateka inama nshingamateka yari kwemeza ko izo ngabo zija mu gihugu cya Congo ntagwandiko kwemeza amasezerano y'igihugu kindi bagiranye no guhana ingabo zo kurwanya mu gihugu iki cyari kiza kubw'ibyo ibyo yarikoze ku nyungu yiwe n'umuryango wiwe rero jewe ngwaka imvugo y'umukuru w'igihugu ni imvugo yo kumaramara kugeza ibyatsi n'ibyumba nk'uko abakurambere bacunze umugani kuko ariko amaramarira ku gihugu cy'u Rwanda ko aricyo kiriko kirashaka gutera u Burundi aho wumva ko abarundi agiye muri Congo n'ubutasi igiti kiri cy'abahasize ubuzima by'ukuri biteye impuhu n'agahinda
Masudi ahanura umukuru w'igihugu gushyira imbere nyabuna umubano mwiza n'ibihugu bibanye
rero nasaba umukuru w'igihugu n'umuryango we nabo bafatikanije kwaka ubuzima abarundi no kubaha umukuru w'igihugu tunganya ibyo mu gihugu cyawe iyunge nabo muri kumwe bane neza nabo muri kumwe bane neza n'abarundi ubwabo hama ibyo b'igihugu wagereka ngo bitagutera cyangwa bitongera gute urabe kuhataba umubano mwiza kuko iyo ndi mu Burundi mbujije uburenganzira bwo kubaho ndahunze igihugu ntuzi ingene zose rero iyo badufata abantu bakandamize ucubitirira igihugu kanaka no siko biri nimba uri ngaho uhari kubera n'igihugu bagushyizeho uko wagiyeho nawe urakuzi kuki ugomba gufata abantu nk'uko umenga intama no uriya amaraso y'ingabo z'u Burundi zikuzigwa muri Congo ziyabazwe imbere y'Imana ubyabazwe hamwe n'umuryango wawe
ukuravigitsure abafisi cyakubariye ukaza wumva wajya muhimbira ujya mugesera yongirike sha Yesu mwegere oya ntumutinye mubi yaje nakihuza murabiza vugana 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 ikiyago
Watar ari mu Burundi amagarira umukuru w'igihugu kwanza gukunda abarundi akirinda kuba kwegera intambara kubwa Watar kuvuga ko hari igihugu cyifuza gutera Burundi n'icyitwaje cyo kwibagiza abarundi icyo Watar yita akaga Evariste Ndayishimiye yabutayemo
mwisanzu umukuru w'igihugu amajambo kesha avuga Evariste Ndayishimiye nukure arateba akaducanganya mu mutwe uvuga ibintu byinshi ukarondera icyo wotora n'icyo woreka ukakivura u Rwanda rubona ruteye Burundi nko mu minsi itanu cyangwa itandatu u Rwanda rwabereye gufata Burundi tuki gute abategetsi bacu ngaha mu Burundi kuva ku mukuru w'igihugu kumara bakoresha bidata amajoro ntituvuze abashingamateka abaminisitiri bose babaye abakomeretsa kugeza nk'abajenerali umugezi no muri polisi bose babaye abakomeretsa irondorera ubutunzi gusa ibyo by'intambara nabyo baba bagishobora ubwo amazi ashyushye n'ayakanye none ingwano baje kurwana muri Congo bakarwana na M23 ubona barayitsinze ko bavuye batsinzwe uganiriye n'abasata b'u Burundi nibo ubona ko bagize ikibazo muri Congo bamwe bariko baraganira bavuye muri Congo menga umutwe warafise ikibazo nukuri ingakunda abana b'abarundi Evariste Ndayishimiye nasubire kubashika mu ntambara nabyirinde naho ubundi akabandanya afyonga u Rwanda rugeze ku ntambwe rugeze ku ntambwe ikomeye mu by'abasirikare mu by'ubutunzi mu by'ubuvuzi bageze kure Ndayishimiye ntareke kuvuga ngo u Rwanda umunsi barwanye n'u Rwanda intwaro ya CNDD-FDD ifite izo itashye ivuye ku butegetsi ntibarekereyo kubyikwegera ariko baba baramaze na kabiri kuko n'abarundi batwara ntibabakunda kubera Evariste Ndayishimiye n'umugambo CNDD-FDD atwaye Burundi nabi abarundi twese ntitubakunda ahubwo bakatubwira tuzaba dushyigikira u Rwanda ukure y'intwaro iratubishije atuzaniye ubukene ibintu byose
tuyarahereze kuri Caleb ati amajambo Ndayishimiye ashikiriza ubu n'amajambo yerekana umwiheruro n'ubwo bafise kuba ari byo aba yashikirije kubihagarara ko adaheza ngo abishikeko
Ndayishimiye we nyine ubwiwe sinumva yitwa Edward Kirwamo bisanzwe yarakwiye kubishyira mu ngiro izo yavugiye i Kinshasa umenga nimba ari mu kwa mbere nazi yuko yunze umuryango Tshisekedi Tshisekedi yavuga ati bihende basa urusasi rumwe muri Goma nca nkoranya n'amashingamateka n'amahinguzamateka turirwa turanagenda i Kigali turasira ngaha nyine abishyize byarabaye ntacu yakoze Ndayishimiye mu kwizera yuko bafatikanije na Congo bashobora gutembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda bazi ko yagiye manza akabivuga ku mugaragaro bibwira urwaruka w'abakongomani hamwe n'aba FDDR ko bagiye gutembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda ngo bakabohora igihugu cy'u Rwanda ku buryo urwaruka rw'u Rwanda rugoshwe rukabohoka ivyo rero yari yizeye ko bizoba yari yizigiye inguvu ntamenye yuko u Rwanda rwiteguye kuva kera rufise igisoza kiri ku rwego rwo hejuru namwe numvirize ikiganiro umuhinga kandi akaba yarabaye n'umusirikare ofisiye Rukindikiza Gracie avuga ingene igihugu cy'u Rwanda ubunye kiri ku rwego rwo hejuru mu bijyanye n'igisirikare hariho n'abasirikare bava mu bihugu bya Burayi bakaza kwigira mu Rwanda ubu u Rwanda rurikorera ibirwanisho amadrone bayikoreye mbega Ndayishimiye adafise igitoro Ndayishimiye adafise amadovize Ndayishimiye adafise ikintu cy'epfo cya ruguru uyu niwe uhangana n'intambara iyi burya ni ubwoba nk'urwaruka ndabona ko ari ubwoba afise kuko ubwa mbere ubwo yari yiteze yuko urazi ko bajeje abasirikare hariya hejuru za hejuru ya Goma Goma donc bashaka kumbure yari umugambi wo kurasa u Rwanda mbwa wenze tugera bashushubikana igira ibukavu yafata na bukavu bashobora ati ubu baze bihenze kurasa Uvira gufata Uvira niho gufata Bujumbura mwazi ko babivuze no ku marezo sosiyo na wa muvugizi wabo Mbayahaga bakamukoresha yabwira ati Buvira ntishobora Buvira Buvira ntishobora ariko gatoyi birutse nk'impene bumvise M23 ihashitse Buvira yarafashwe
Kaleba ati ndashimiye nk'umukuru w'igihugu yarakuye kwemanga ingaruka z'ivyavuga n'ivyakora kuko kubwa Kaleba na neza wenyene nk'urongoye Burundi aronderera abarundi
uburyo nafise ubwoba nk'uko bavuze nyene gufata uviga nufata Bujumbura hama ndashimiye numva niwe yarashe anze tu arishaba abantu muriza minembwe barishaba nko muri twigwaneho barishaba muri uvira kumva kujya no kwiyagiriza bavuga ati aba bahanye rero tugiye kubana twihagiriye nabi umwanya n'umwanya uratwizukiranye hariya rero cy'abatata ko minduru urabona ubunye bahagurutse muri woni niwo basigaye bavugira ntuzeye Kongo gusumba hajya rero umva ndayishimira urabona ko yaguze uburyo ni bumoso amiriwe nabi yari yugariye ku bwa mbere kare yatugara ubu bisanyiye mu Rwanda yarazi yuko umva zo kuma yidegenje muri Kongo akidegenje muri Tanzania ariko ubu urabona u Rwanda uburumwe bw'u Rwanda yaraguyugari ubu unye rwa Kongo n'u Burundi nabwo rubi araguyugariye ne wihajyanye mu Kirundi hajya yuko hajya yavuze funarugu yavuze shinge ndabwiye uba nisinyoza kubona kujya amafijyana n'ibyagiye asize uko agifungura ngo bishikura ziko kumva n'ibyo kujya rero je nkugaruka ndabona ibintu ko bimeze ndayishimiye afise ubwoba ndayishimiye afise ubwoba ndabona akata abasirikare benshi cyane rwose akata abasirikare bose cyane rwose hari igisirikare cy'u Burundi kiracagwana ya ntambara ya kera kiracagwana ya ntambara ya kera abasirikare b'abahinga bariko barakoresha ubuhinga bwa none bagezweho we yari afise ubwoba rero ubwo akosa gutera u Rwanda cyangwa ashobora gusubiza inyuma y'umuventura ibyo ni ubwoba nta kindi je mbona muri make ndabivuze muri make ndayishimira afise ubwoba bwinshi cyane ku butegetsi bwiwe bugiye guhirima ubutegetsi bwiwe bugiye guhirima nibwo bwoba afise kandi ubona byiza ahubwo abuvuye ko nyine babumukuye ko kubera igihugu cyacu yagitesheje agaciro nta gihe igisirikare cyacu cyavuga maramare gutyo nta gihe igihugu cyacu cyavuga amara imyaka itatu kidafise amatara kidafise amazi kidafise amadovize kidafise isukari menyeshe makuru yateye isoni yateye agahinda ndayishimiye n'ukuri yaje nko ashobe n'uwa sisiteme yiwe baje nk'umuvumo ku gihugu cy'u Burundi ibyo nibyo muvuga
Burundi tinanze ndagahanwa umuti wabyo nawunda tariki yago hamwe mwicara mukaganira uti ibi nabyo numva ibi nabyo ndabyumva umwe karekura nuwunda karekura
ikiganiro cyo kuri wa 21 Kigarama ahantu tugarukiye cyashimikiye ku bijyanye n'umutekano aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agarisha igihugu cy'u Rwanda ko Burundi bwiteguriye guhangana nacyo mu gihe u Rwanda rwotera u Burundi muri iki kiganiro urwaruka basabye umukuru w'igihugu kwitaho kurondera umubano mwiza n'ibihugu bibanyi aho kurondera ingorane n'izisanzwe zugarije igihugu ataravitorera umuti mwakoze mwese bakunzi ba radio y'ingamba agateka kawe tubifurije kororanirwa naho kuri nsango
cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na radio y'ingamba agateka kawe.